Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe ku uyu munsi wa Mungu itariki 13 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Mundikije. Nuko mubimenyereye rero uyu mwanya w'ikiganiro muri sanga kwigenekerezo rya 26 y'ukwezi kw'indwi intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi Michel Kafando yarashikirije inama mpuzamakungu ijeje umutekano icegeranyo cy'ukuntu ibintu byifashe mu cyo gihugu aranaheza aratera kamu gasaba kwabirwa n'ikibazo cy'u Burundi bose batumirwa mu biganiro atawukumiriwe. Kafando yarongeye kandi aratera kamu gasaba kwabatetsi mu ntara hamwe na makungu bakora ibishobotse byose kugira ngo hatunganywe ibiganiro bidakumira. Kafando yarateye kamu kandi gasaba ku masezerano yarusha yoguma ariyo nkingi y'amahoro hagati y'Abarundi. Leta y'u Burundi yarashimye muri rusangi byashikirijwe intumwa idasanzwe ya ONU Michel Kafando kandi ivuga kwishigikiye ibiganiro bihuza Abarundi bose ariko ikavuga kwitazo kwicarana n'Abarundi baronderwa n'ubutungane. Leta y'u Burundi ivuga ko ahubwo ibihugu bicumbikiye abo Barundi bikwiye kubahagarika maze bikabashikiriza ubutungane bw'u Burundi. Ikibazo cy'abuja mu biganiro rero vyimirije ni ikibazo rero gishobora kuba ingorabahizi. Mbega ku bwanyu abantu bagirizwa uruhara mu igerageza ryo gutembagaza utetsi hamwe n'ubwicanyi bwabaye kuva mu mwaka wa 2015 barakwiye kuja muri ibyo biganiro. Amahoro arashobora gusubira gusasagara mu Burundi Abarundi bose badasubiye kwicara hamwe. Kuri ibi bibazo rero byose uyu munsi twatumye Frederic bamvuga inyumvira yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba muri iki gihe ariwe mukuru mugambwe Sabanya Frodebu amwiriwe neza. Frederic bamvuga inyumvira.
Niyo neza bakomeje
murakomeye.
Ego tura
ego turi kumwe kandi na Abel Gashati umukuru mugambwe Ipona amwiriwe neza mushyana ya Abel Gashati.
Niyo neza Fredi
murakomeye.
Turakomeye.
Ego mwe twari twifuje kandi ko n'umushyana Charles Nditije umukuru na nyise na Rede yo bani ngari ko nibaza ko ari mu rugendo mu gihe cy'u Faransa ntwashaje kumubona nkuko twari twavyumvikanye ariko reka rero turi kumwe na bashyana he babiri kubagire ico batubwiye kuri izo bibazo byose ku bibazo twabajije umushyana he Abel Gashati abakwiye kuzoja muri izo biganiro ni bande hari kibazo ki abarundi batumvikana ko gushika ubu boja mu biganiro mbega abantu bagirizwa uruhara muri kudeta n'ubwicanyi bwabaye kuva mu 2015 barakwiye gutumirwa muri ibyo biganiro byemereje yarusha bizorangurwa n'umu bihagarikiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania.
Murakoze cyane. Twebwe umuganga w'adasigana itona twarabishikirije ubwa mbere nuko ibiganiro kibuga ruka mbere bibaye kuko tumaze nk'iminsi tumaze kuja arusha inshuro zirenga inshuro zine twakigwa no mu na Benjamin Mkapa n'abamufasha muri ibyo biganiro. Rero ibiganiro tuvuga ko byari byahagaze gatoya umugabo ibiganiro bigeze ku ntambwe ishimishije kuko twarashikirije impande zose aho duhagaze ku bibazo bari batubajije aho twagiye tuja arusha. Agitari ibiganiro ariko twumva ko ari babandi twebwe mu mugambwe w'adasigana itona cyane cyane n'umugambwe ushyira imbere iyubahirizwa ry'amategeko ushyira imbere ubutungane. Nama nabivuze umugambwe w'adasigana itona aritari ibiganiro n'abo Barundi bose bafise ibyo biga muri politike cyane cyane abarongoye imigambwe abasohokera amashengero amadini na leta hamwe n'abarundi bahungiye hanze ariko kandi rero ku bijyanye nabo bakurikiranwa n'ubutungane bagiye muri iyo kudeta tuvuga umuganga w'adasigana itona tuvuga tuti abakurikiranwa n'ubutungane ni amateka y'igihugu igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyikukiye bobanza bakishyura imbere ibyaha bakoze ntibibabi n'ibyaha kuko ubutungane bubikurikirana bushobora kukweza cyane ugasanga koko urafite gukurikirana naho tuvuga tuti mu murango w'adasigana itona abo bakurikiranwa n'ubutungane boheza bakishyura imbere y'ubutungane hama bakezwa abatabatera nabo bagaheza bagakurikiranwa nkuko hari nabandi bagiye muri yo kudeta bari mu gihugu kandi bari ko banishura ku byaha bakoze urumva rero bagiye bagafasha uwo muntu ko yagize imana akaba ari mu makungu agacika akaba nabandi bari mu gihugu bafashe ariko bari mu busa butandukanye urumva ko barakarenganye
hariho umuntu yandahe beregashatsi hariho abantu bavuga ko amahoro adashobora kuboneka ikabiganiro nyakuri bidashobora kuba abo bose abarundi bose batabigiyemo nabo nyene bavuga ko bagirizwa ibyaha aho muhavuga kwiki
mu Burundi nibaza ko amahoro ubwa mbere novuga ko uno munsi ndetse na Kafando yarabishikirije yuko mu Burundi hari amahoro amahoro rero nibaza yuko nimba yoboneka kubera abagize kudeta kubera abakoze ibyaha abagombye kudeta mu Burundi turabyigi kandi nibaza ko barabaye hari ikunda naho yanga rero ngaho muri icyo gihe twavuga tuti nimba umuntu azogira icyaha mu gihugu amahoro azaboneka kubera habaye icyaha cyane n'urumva nta gihugu kizadufise natuvuga tuti amahoro mu Burundi uno munsi twavuga twakwemeza neza niho turi ahandi ko ndababwira ndi hagati mu gihugu sindi Bujumbura mvuye kuraba adasigana muri zone rya Rufera muri komine Muramvya amahoro mu Burundi arahari nibyo hariho inzozi zibiri baratera amagrenade abategera abantu kandi sivyo uno munsi gusa amahoro mu Burundi rero ntazozanwa nuko abo bagiye muri kudeta bitavye ibiganiro iyo tugiye Arusha duhura n'abandi banyapolitike arongoye imigambwe arahunze igihugu kuri 2020 mugabo akabutungane bakurikirana
ibyo
nibaza ko rero abo bantu bicaranye bakavugana cyane cyane bakavugana kuri kazoza h'igihugu ku bijyanye n'amatora y'2020 nankeka nibaza ko igihugu cyokogorora
reka nicyo kibazo tukibaze umushahara na Federike bamvuga inyumvira icyo kibazo cy'uko abarundi bose butumirwa mu biganiro harimo n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mwebwe mu kivuga kwirya
yewe erazi azi uko turamaze no kubivugana katari gake ndamaze no mu radio menshi atari gake agaciro k'amahoro na dushaka iki mu Burundi iyo bavuze bati abantu bakoze ibyaha nibaje bumvirizwe hari ibyaha bya politike n'ibindi byaha by'ubundi bwoko mugabo jewe narabonye yuko umwaka w'ibihumbi bibiri turimo turagira amasezerano abantu bari bafashe ibigwanisho barabahamagaye ni ukuvuga se nibyose biri ku butegetsi uyu munsi ari babahamagaye ati nimuze namwe mwitabe ibiganiro kandi icyo gihe uyu muperezida hari ubu bari baramuciriye urubanza rwo gupfa kandi yavuga ati nanje muri sentare yo mu ishyamba twaraciriye urubanza rwo gupfa Buyoya Buyoya n'abanciriye rwo gupfa urumva iyo ubwo butungane tuzi ingene bumeze mu Burundi buri n'ibibazo hageze yuko bavuga bati mbega nimuze muganire ngo banaka ntitubashaka bivugwa nande bivugwa n'iyo leta iyo leta nayo mu bisanzwe twavuga ko mu rundi ruhande abandi bantu bagwana batumiye kwicara hariya abandi bakicara sibora cyavuga ngo uyu naka ntaje nkuko abandi bo mu rundi ruhande bavuga bati ntagire wo muri leta ameze uko haja urumva muri icyo gihe twokwama muri soko kwemereweze mbega bitwaye iki yuko abantu ati reka tuvuge icyo dushaka gushikako abantu bose abarundi bose umuntu afite ijambo naze tumwumvirije hanyuma muri ibyo biganiro yinjire amahoro mu gihugu cy'u Burundi arame kuki kiriya gihe batavugira ati wowe ko waciriwe ubwo gupfa ntuzi ko bamwereka nk'umukuru w'igihugu kandi yaraciriwe ubwo gupfa byose ni ibintu bitandukanye yuko
ariko mushaka
cyabara ni dushaka iki ntituba dushaka amahoro tubiza kwemera agaciro ka
mushaka na Federike
iyo bavuze ngo abagize ngo kudeta nawe umuganiriye akubwira ati tebo ntitwagize kudeta umukuru w'igihugu yaramaze guca ku mibwirizwa shingiro ese natwe akamaro kacu ni ukubahiriza ibwirizwa shingiro ndaka umukuru w'igihugu ari umuntu umwe yaca ku mibwirizwa shingiro ku mamashi turi ingabo z'igihugu
mushyira neza Federike bamvuga inyumvira
sentare iri hagati na hagati
hari abarundi benshi Harabarundi benshi bavuga ko ivyo arivyo vyatumye mu Burundi hama hadutse injyane n'ingwano bidahera kudahana arico kintu kibi abo bo mubabwiri
muri cyo gihe rero niho hariho kijya kintu cya ijya rwego rujejwe ibintu byo kurimo kurekuriranira ariko ari kugira ngo turondere amahoro tubwiza guca muri izo nzira ndabona ikuti ejo twaciye muri izo nzira umuhoze ubundi waracyabwa ngo dutuce muri izo nzira uyu munsi niba agomba kubiheza agomba kubiheza yishimye ikijiji reka tubanze tuzane amahoro amahoro abonetse hama duheze tuheze tubihere ku ntango byazana ni wose hama dutore inyishu nyayo twumviriza cyane ibikigoro ngo tuganire umugabo uyu munsi kiragira ko nakavuga ngo je uyu munsi ndamwigijeyo nshaka wowe yishimye ikijiji urinde wewe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Vitale mwiriwe neza Vitale matumba muri hehe
ndi mu Kayanza
yevuga cyane mu kibazo mafite cyumviro turi ko tuvuga cyane kuvyerekeye ikibazo cyabo tugumirwa mu biganiro hariho bavuga ko abagirizwa uruhara muri kudeta canke mu bwicanyi badakwiye gutumirwa muri ibyo biganiro vyimirije yarusha duga ku ijambo Vitale ufise akanya gatoyi cane rwose ubaze ikibazo canke icyumviro ugitange unyarutse
icyo mbona berekeje ubuganiro aro
duga ku ijambo twa mukanya nutabandanya turaje ijambo abandi bantu bazi ikibazo canke ugire icyo uvuze kuri ico kibazo
nina gomba guserera kuri ico kibazo cyo muratu yoe kwa sore kwa pango abantu bahagize abantu bashaka gusembaga zo gutegeka ingo ngo barasumire mu biganiro cyangwa nabidakuriye kubera no ko cyara no muntu yatako kembaga to buteje ye era yuko uta bubishika hari kuka nk'abantu benshi go abantu nabo ni bwo ni kubashaka ari wa n'atubwi n'itangi mu ba abantu nyene bakwiye afite tsaba ba kigeza gushikiriza mu kereke
murakoze Vitale kucimvira mushikirije mu kanya turasaba abashinga ntacyo kumwe bagire ico bakivuze ko ari karika reka duhe ijambo Noa niriwe neza
niriwe cyane
muri hehe Noa
kiri mu ntara ya Cankuzo
izina ry'ikirundi ninde
Ruhomwa
yego me duga ku ijambo
je cyagomba kubashikiriza ari ku bijyanye n'ibyo bijyanye n'ibiganiro akaba n'ibijyanye n'ibyo byo guhinanga ibwirizwa shingiro turiko turiheza ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro ibwirizwa shingiro hari ibintu usanga byarataye igihe bigeze kuvanga ibiringo umuntu akwiye gutwara
uyu munsi turiko tuvuga cyane cyane abatumirwa mu biganiro ibwirizwa shingiro tubivuga ku wundi munsi tubatera kamo nitwashira
icyo rero reka gire cyo kirize ku bijyanye n'ibiganiro
yego
tubonye ngabye ukuntu abantu bagombye gusebaga gutegeka ukuntu bifashe imyifato bifashe mu gihe bategura kudeta tukaraba ugwaruka bahamagariye kujya mu mabarabara bagaturira abantu bagatuma abantu abarundi benshi bahunga bagakwiza ibihuha byinshi abarundi bagahunga ariho bari badakwiye gutumirwa kuko turaze imyifato bifashe imyifato itabereye ubwo bakwiye kuza bakitaba ubutungane abera bakera hamagacho batumirwa mu biganiro mugabo bamaze gukiriga urubanza hakagira abera n'abazoba bagiye n'ibyaha kuko nibakoze ibyaha bose
murakoze nawe reka duhe ijambo umushyira ntahe ya bere gashati agira icyo avuze ko bishikirijwe na Vitale na Noa mu kanya gato musa nawe bamaze kuvuga aho muhagaze
murakoze abo bashikirije ivyumviro bwa mbere baramuca hama ivyumviro bashikirije wumvise ko ari byumviro nanjye niko ndabibona kuko burya umushinga ntahe Frederic bamvuga byumvira zavuze ati nabandi baritaze ibiganiro kwebwe mu muganga batasigana ikona tuvuga tuti ibiganiro ni bibiza bihuza abarundi bose kandi ni byiza ariko kandi ibintu by'amakuru deta mu gihugu turabizi cyane cyane kudataba akabiga atarika arayitegura mugabo izagiye bikurikira mu Burundi ntibaheza ngo basubire kubikontrola ngo bamenye ibintu bingana ibintu bigenda naho tuvuga tuti ni ukuri babyumve ibiganiro bijyanye n'aba bari bari ku butegetsi igihe batari bwashwe ku butegetsi bari mu ishyamba biratandukanye n'ibihe turimo uno munsi uno munsi nta migwi iboneka iri mu ishyamba iri kurwana hagati y'abasirikare b'igihugu na n'iyo migwi ariko ikiriya gihe warabona yuko igihugu warabona ko cyari cyahagaze nimba abari barongaye igihugu icyo gihe bavuga ati abantu baganire nk'uko hari impande ebyiri zishamiranye rero tukavuga tuti ikindi gihe nama mvuga mbega uno munsi bamwe mu bagiye muri kudeta baragiye Arusha kuganira mu banyapolitiki hari General Sinyo Ndayirukiye n'abandi basirikare bakuru bakuru bari mu busho bariko bayishyura ku byaha mbega abo nabo twaca tubakoze iki jani bava rero muri bene ibi biganiro navuze ko byamaze gutangura ndetse bigeza ku ntambwe ishimishije kumbura ibibazo bene ibi inya ni ibibazo twovugana twovugana tukumvikana nk'abanyapolitike impande zose zigatanga aho zihagaze maze tubyumvikane bikagenda neza ubu rero ibihenda za politike mu Burundi ubunya na kasanda bavuze ko mu Burundi hari amahoro kandi ntiyaboneka nta migwi iboneka bariko barabasana mu ishyamba bugarama bategera abantu cyangwa bagira iki tubona ubu cyane cyane kiduhanze mu kwitegurira amatora y'ibihumbi na 20 narabwiye ubu twebwe ubuje mvuye mu Cyarusera mu Nyamabanga ntahegazwa umugambwe ari muri komine Songa mu ntara ya Burundi visi perezida w'umuganga yitwa ari mu Cibitoke ni ukuvuga ngo ushaka gutunganya inama rero izo z'umuganga atamahora ahari ntaharapfa kumvikana kumure abo bake muri kudeta kikazoba ikibazo kizovuganwa n'abanyapolitiki muganga yavuye ngo ibiganiro bizoba ngo ari uko abo bagiye muri kudeta ngo baje tukavugana tukabyumvikana bikenewe ko kumbure
twumvikana ko baza bikaba ibintu tuvuganye reka duhe ijambo umushana he bamvuga inyumvira nawe nyene agira ico avuze kubyashikijwe na Vitale na Noah ikayongere agira ico avuze kuvyo muvuze ko hariho abagirizwa uruhara muri kudeta bari mu bihana muri iki gihe mu Burundi bapfunzwe ndugaku ijambo umushana
njegewe
ego
ikaje uko na nyemvuga niko mvuga ubwa mbere hariho ikintu bita kwagirizwa icyaha kwagirizwa icyaha iyo umuntu ataragira icyaha nta muntu akuvuga ngo wagize icyaha icyo ni icya mbere icya kabiri mbega wo wagirije icyaha hoho ninde ariko araca urwo rubanza nakubariye abo bantu Cyrille Ndayirukiye mbana ndamwumviriza aravuga ati jewe nari mbonye ubutegetsi bumeze ko nuko nuko maze kubona ko bumeze ko nuko nuko nafashe ingingo yuko twuhagarika kugira ngo tuzane tugarukane ibwirizwa nshingiro ko byari igiye gukembagara none umukuru w'igihugu arimo aracira hakubiri n'amategeko mwaba mushaka bigendere ubuzi rero igihe bose nabariye ni hamwe twonka uwisentare atari i Burundi atayihengamiye iyo kiubanza abo nkuru nziza igaciro ubanza bagirizwa ibyo kujya n'indiwe tsinda ariko urumva nababariye ni ndaturondera amahoro turumvirizanya nibyo n'ibibazo tukomeza hano tukabihaya tukarahaba ikibere ku neza y'abantu ubundi none turimo turajya hehe ubu munsi turimo turajya heza bacha tavuga ngo hari amahoro rega ni amahoro ayo yita amahoro iyo yumva ko ari amahoro nk'umwe ika mahoro ari hehe iwacu muri Frodebu ejo bundi barafashe ugwaruka abantu bamukanye mu nzari ya Muruzira baracumagura barica ibice barajyana gupfunga hari mukuru umurongozi wo mu Frodebu muri ya Muruzira ya mu Makamba babafashe babatwaye gupfunga ngo nakora n'imbonera kure ihanwa bwo mucamo itanga na mahoro ibi byindi by'umitogwa na mahoro ubuko kuyabitana gushyira ucamita mahoro amahoro wewe uraje uramutse cyabita amahoro ko buguti ubundi ubira kumushikira ntacyo kutubwirirwa gutegera ko amahoro naya twese kumasando baramuhaye raporo ati nene abahunga ni mutekano bavuze bati hagarika ni nyagi ndono ni kara na karaje ukivuga ngo haramaho
ku kibazo cyuko hariho abo bafunzwe muri iki gihe mu kivuga kwiki ku kibazo cyuko hariho abagizwa uruha muri kudeta bafunzwe
abagende bafungwa nande nani bafunzwe na bende bo yaho bafunzwe na bende bo kandi baravuze bati twebye genera kuri iki gihe cyo yavuze ati none maze kubona ko tumaze kugira harya inkingi twari twicaye ko amasezerano yarusha ibindi bashingiye bimaze gutembagaza n'umukuru w'igihugu cyo twavuga ati uwo mukuru w'igihugu tumukuru tugarukane ibyo bashingiye izo nkingi zana amahoro mu gihugu yari ihenze
tubibutse inshuti mwese kumwe ko murabandanya kumviza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Lionel mwiwe neza
amahoro cyane turabara mu kwica ku ijwi rya Amerika
muramutse neza izina ry'ikirundi Lionel
Ndayizeye
muri Bujumbura
ego ndi Bujumbura mu Burundi
murafite ikibazo cy'umviro
cy'umviro yari nk'intererano niko nubivuga je ndumwe mu ba jeune mu gwaruka hama i Bujumbura cy'ukuri nagira mbaze cyane cyane Frederic bamvuga imvira umuntu kuva nk'umuntu ndamuzi cyane muri Fodebu nagenda ngo ati ni kiki mwebwe nk'umugambwe Frodebu umugambwe wa kera umugambwe watsinze ama
muratwumva Lionela
alo
telefone ntiyari kwirakora musubiremo duga ku ijambo
yego nayo ndavuga ati nayo nagomba kubaza cyane cyane uwo nyakubahwa Frederic ndumvira ati by'ukuri murabe ikintu cy'ukuri cyufasha igihugu mu minsi mike kandi mu gihe gito cyane mumenye iyo muri ko muraja ndabona neza yuko abanyepolitiki bo muri opposition uvuga radicale by'ukuri yari ibintu bimwe badahuriza ko kandi bafite vision imwe ngerageje kumviriza ama declaration y'umugambwe MSD ngerageje kumviriza n'ibyo bandi abanyepolitiki muri opposition
mura urafite murongo utameze neza Lionel nibaza ko twoguhamagara mukanya ukabandanya icyo kibazo uratwumva
cyangwa neza cyane sinzi ikibazo cyabaye
telefone yawe yari yagiye subira mugerageze n'ivyanka turasura tufuma tugusura kuguhamagara
ego sozera ariko ndavuga ati ikibazo nagomba kubaza umushinga ntahenya kubahwa Frederic Nkundiki Frederic bamvuga inyumvira ni kibazo cyereke ya PSP igihugu mubona mwebwe hamwe
bon le turasubira kuguhamagara nibaza ko icyo kibazo tutagitegeye neza kuko telefone yawe igumicika reka duhe ijambo wundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Evariste mwiriwe neza
mwiriwe ndagomba cyane
murafite ikibazo masu cyumviro muri hehe
ndibaye Bujumbura nashatse ndanze ndamutse uwo mucamba numva mwatumiye na mwege nonge ndabaramutsa nonge ndabuse n'abariko batwumviriza bose
mwiriwe neza aduga ku ijambo ikibazo cy'umviro
icyumviro fise mwana cyo turashima cyane ibyo iyo ntumwa yawe ni idushikirije mu nama y'umutekano i Burundi hose twarumvise ibyo yashikirije twarabishimye cyane turavye ibyo yashikirije turaje kubyeke amasezerano yarusha bavuga yuko bashaka kuyasubiramo ngo bahinyanyure bisha dusanga ari hamwe boba bariko baragarukana ibintu by'injyane i Burundi turaje uyu mutaba mwacumiye ndanuye ntibamwemera cyane murabona abo baratuye bahunga barabomora barakigiye guca amavukiro abo barazi n'ibintu byerekeye ibyo amasezerano yarusha vyiza shingiro nibyo igihugu cyubakiye ko gushikana y'isaha nabwo bakwiye kuba bari mu gihugu cy'u Burundi ariko urabona barangajwe abo barabizi ko cyane ariko tugaca dutera nyine ahantu je ndiko atera akamo barazi bumvikane bagondumve impande zose nk'uko nk'uko kafandi yabishikirije bati bahure baganire tubaye ko tworonka amahoro mu gihugu cyacu kubera turarushe imitima irarushe nibareke guharanira ibiki byabo guharanira wala nila uwa kwenye marare ukubali aliko marare mingu yimu ya gehuku sivyo aliko wale masitano ya arusha tarajo viga shingiro uvondi guwa kieko aliko wale kekurawa ibijabu ibijabu kubichibijabu mwine ya nolona vuko hanyuma marare waze marare wichada mevumvika tawiko tukosha kumatora meza naro Rwanda kuwe ya Rwanda gogo atabelo zingani wali walimo icyo bumvikanye bagiye kurikiza mwana ko ari ya matora meza y'ukuru prima ni barabe turarushe cyane bose
tubara ego me mushyana he berega shatsi abarundi bararushe nkuko Evariste ariko arabashikiriza ikintu mubona cokorwa nekiye muri iki gihe ndabona ko ico kibazo coco kisani kitariko kiratari nyishye vuba mu majambo make cyane gose
cyokorwa nkuko uwo mu nywanyi w'ije America ishikirije nuko nibyo abarundi bararushe kuko twebwe abanyapolitike turabaruhije sasa tuvuga tuti ibi biganiro nabishikirije mu ntango umengo kubera ibyo kafambe yashikirije umengo ibiganiro niho ugiye gutangura umengo ntibyari bigere biba nabamenyesheje ko tumaze inshuro zine zose tuganira tugishikira Arusha imigambo yose ishikiriza ayihagaze duhurira Arusha sasa tuvuga tuti nibyo iko imande uko zimeze ziterane bidashika se byiza mugabo kandi twebwe nk'umugambwe imbere ntona ushira imbere iyo ahiza ajya amategeko no kuri tuze turibuka na kahise Frederic bamvuga inyumvira no mushodevu w'indamunyu arazi ibijyanye na kudeta ingene bimeze twe turi mu gihugu ujya munsi ujya kudeta iba tarambye ufite indega bikaba bigenda gute kandi cyane cyane kibabaje birategurwa n'akagwi gatoyi mugabo ingaruka mbi ni abanyagihugu twe tukavuga tuti data wanjye icyo kibazo nikije mu bindi bibazo twoganira mu byo twoganira mugabo ntitumfate ngo uyu muntu uko yagize kudeta pegna tembera z'ubutegetsi nibyo harabaye ibibazo mu 2015 bamwe twese twavuga tuti ibintu ntibimeze neza mugabo harabaye sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro irahita irashikiriza ayihagaze ku bijyanye n'ingene amatara yobandanye mu mugambo wa dosiye y'amatora rero sentare imaze kuvuga twaciye twemera iyo sentare kuko twemera amategeko kafande kingashikirije gikomeye ni ikijyanye cy'iwabirizo cy'amasezerano ya Arusha naho rero tumushyigikiye cyane kuko niyo yatumye muno munsi tugera aho tugeze tukumva yuko uwo mushinga nawe atanguye neza twamushyigikira mugabo abantu ntibatubagendaga bategane imitego ngo banaka batage ngo ntitwitaba kandi tumaze iminsi twitaba
kandi nk'uko amakuru ariko yatangaza wabivuga nk'uwo kandi umutegetsi yaserukira Uburundi muri muri ONU yabishyize ku murongo wiwe Twitter kafandu ashobora kuba yaravuze ko aba bagizwa kudeta bagize kudeta batazotumirwa mu biganiro rika mushya nahe bamvuga inyumvira acatangurira ngaho acabandanya kandi no ku kudashikirijwe na Evariste ndabona telefone y'umushya nahe bamvuga inyumvira itariko irakora cyane gose umushya nahe aberega shati nkuko turiko turabivuga hariho amakuru ariko yatangazwa reka n'amakuru yanditse kuri Twitter y'umuserukire Burundi muri ONU avuga ko kafando ashobora kuba yavuze ko ari mu biro by'umutetsi ko abarundi bagize kudeta batazotumirwa muri ibyo biganiro ayo makuru mwebwe muyavuga ko iki umushya nahe aberega shati
kuba icyo tuvuga kuri ibyo nibyo narakurikiye na audio y'ibyo yashikirije muri rya raporo muri kuri rya conference nationale koko nibyo yaravuze yuko abanyapolitike bari mu buhungiro wo kwitaba ibiganiro mugabo ntiyigeze avuga ko abakurikiranwa n'ibyaha babyitaba twebwe mugabo badafite amahitamo tuvuga tuti nimba koko hari abanyapolitike bava ko bakurikiranwa n'ibyaha yagaho twatse cyo kivugamo twese twavuga tuti izo kafando yavuze ere ya kafando yaje kubandanya ari bigeze uno munsi tuvuga tuti twari tugeze ko hosohoka ku muri kiganiro cya nyuma kugira ngo tubabe nyine tuvuga fedo rute yo dushikana mu matara y'ibihumbi na 200 kafando rero aje kubandaniriza aho abandi bari bagejeje kuko nibaza ko ayo ma deplasma twagize tujarusha ama abo abagize ibintu byo muhuza bazi bujumbura kuturaba nyiraza ko izo bakoze sari mfaguse
naho
rya tutombira tuti kafando aje gusubiza ibindi ngute izavuga rero nyiraza ko bizumvika
yego me mushana he bambuga yumvira ku nkuko ivalise abivuze abarundi bararushe hoko guki muri iki gihe mutse muvuga kandi mugihe cyo muvuze kuri ayo majambo ashobora ko yatangajwe na mushya ntaye kafando nkuko yabibwiye userukira Burundi muri yone
icyo korwa cy'ikindi nico nyine navuze mose ndetse nari umuhuza bavuga ibijyaniro bidakumira no kuvuga abantu bose baje ufite ijambo avuge mugabo ntantu afite ushaka kuvuga ngo naka ntaze kubera inyungu avuga ati aje iyo abavuga ibyanje reka abantu bose bazi bavuge ibyo ubucamanza n'icyo biga mugabo abantu bavuze twaronsa amahoro ushaka amahoro ibyo bituma rero umuyobora mwibuka igihe umugambwe kabona Frodebu wicirwa umukuru w'igihugu yari mukuru wa Frodebu bakica mukuru w'amashinga amateka bakica no kuvuga barakugira bagacimo tw'inzego z'igihugu Frodebu yagize iki ntiyagiye kuganira nabo kuko nta gaciro k'amahoro ntikabaho amahoro n'amahoro tubwiza kutegera yuko amahoro nta gaciro afise n'ikintu kidasanzwe tubwirizwa kwiheba kugira ngo by'ukuri abarundi bagire amahoro ibisigaye tuzobwira mu nyuma mbwa amahoro yabonetse
hari icyo muvuga ku majambo ashobora kuba yatangajwe na Kafando avuga ko abagize kudeta bagizwa kudeta batazotumirwa mu biganiro
ndo ntabwo numvise avuga hari avuze n'umuheshe
hariho ibinyamakuru biko birabitangaza muri iki gihe kandi hariho na konti ya
Twitter ibyo binyamakuru njyewe ndaba raporo yanditse yashikirije nkaraba n'ibyo yavuze niyumviye ibyo ntabwo yavuze ni ibyo binyamakuru iyo babikuye abuhazi njyewe ndabyavuzwe
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Evariste Ndikumana muri we neza muri hehe Evariste Ndikumana murashaka ikibazo murashaka icyumviro tuga ku ijambo
yego ndanze kuramutsa kumire
murakumva duga
ku ijambo murakoze kumva ku murongo
yego urakoze gushima
hamaze bose ndona agomba bandere ha ibyo nagomba ntanere amenye politiki y'abarundi kubera iyo umuntu agiye ku gihugu ni byiza yuko ajya arumvikana n'abandi nk'umwenya turabona yuko abanyagihugu batose kuko turahaga kandi igihugu turaje mu Burundi nta muntu ashobora gushikana imyaka ijya uwo ari we wese bikwiye yuko kumvikana n'abandi ama ndetse bakadusigira niba ari byiza ndabyo yuko ubungubu naho bavuga yuko ngo batumira ingabo ahandi cyangwa bakabarika icyo mbona kiba cyiza ni uko umuntu wese afite hamwe yewe ahantu akagishyikira kubera turumva yuko amakuru kuri radiyo ntizeriye akoresha ibintu kugira abantu bose bazi bumvikane niyo ntambwe y'uno munsi nta n'umwe bayishyize rero icyo bakiza niyo mpamvu abanyapolitiki bose bajye hamwe muri buri gihe bari bisigiye yuko bamwe avuga ubukungu bw'ubukwe bareke kudadada bareke hamwe abanyagihugu turarushye kugira dusigasire mu mahoro kandi umuntu abyumva atanasubira yishyura abyumva mu gihugu hose abadunga bashimye abashimye niyo ntwari Frederike ntabwo yumvikana n'abandi basanzwe imigambi bareke kuko iyo mu gihe hatangiye kuba nabi byose bikabiba nabi kandi abo batumire bose ndabasaba ku migambi yabo ubw'imana yatangiye kuba nabi kubera imigambi imigambi yagira sambuka bigasindika imigambi kugira imigambi myiza amanategeko kuri bato tugeze mu migambi tuvuga tujya mu migambi niwo umeze neza murakoze umugambi
murakoze niko na Evariste reka duhe n'ijambo kandi Leonard mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Leonard
mwiriwe na mahoro mwicyane
muri hehe ga Leonard
mwicyane ka muri komine
Musisi izina ry'ikirundi Bizimana Leonard muduge ku ijambo kibazo cy'icyumviro
nashaka ngo kebura leta ikwagwa na PNU nziza uko yo jamuriganiro bagaganira bose kandi umwapfuye nimo bakaranyo niho Burundi bwabukiye cyaje mu buryo abanyagihugu bagatekana neza atari ikintu cy'aba mu Burundi nicyo Frederike yaravugije n'ibyo kwenayo ibyo bavuga abo muri tona ngo ntibaganire erega basa n'uko bari muri leta bo nibareke baganire bose amaturabikirwamo yuko umunyagihugu yohamereya neza nibuka muri denire kuko nari mfite imyaka itandatu nirwa turibuka kubera intambara y'iyo nyene kandi nibwo barahwere barahapfiriye reka yabiyo yavuga ati nimutse muganire nimworeka kuganira turatumire ko ubigatura ko igihugu cyoza mu buryo hama baratumira nibwo mpamvu nesenge eka ya Nkurunziza asaba mutora Nkurunziza mu nama nshingamategeko mu bintu batewe Burundi wabarati intambara za turayisezi ya data ni butwa duteye amazi ni umwe buko yanka ko baganira nibaganire bose hama turabe mugabo abandi nohanura nabo nyine bagisibe za kute taba batumiye ntabyo kugaba ngo tugabure ngo amagabura nyama ngo wezwaho gusa niba bafate neza bateye amatora bayategure neza barirutse ko ibintu nayo kuma barabiruka ko wapi nibabareke mugabo bagize tegeka nibareke ngo nyakure nibapfe ngo natipa ngo tukore ngo niwupfehe bumvikane ku bindi nibamureke hama ndemire brent abyeho nika abisira abandi batwana ro mugambi wiwe nta na kimwe cyane abanza babisire mugabe uvuga ngo natumire n'abatumire bendeka
ivyo vyo mu 2000 wari wabivuze reka duhe ijambo rero umushanti ya Bere Gashati yagira icavuze kubishikirijwe na Leona hamwe na Andi Kumana Evariste mu kanya gato
rego murakoze kwishikirije nabo batumire rero ijwi Amerika yaravuze neza ko bari fuziganiro kandi ni viza rafe mu mugambi w'Afrika itona nizo twifuza ndetse wa mbere yavuze n'imigambwe ingene yatatanye nivyo mu Burundi urabona ko imigambwe yose cyane cyane imigambwe yacu y'abasoda yayitona hagiye hari bamwe ibibazo bitewe cyane cyane na twebwe nyine indani mu migambwe twebwe rero mu mugambi w'Afrika itona naho muri zone ya Rugarusera mvuye ubunyene n'ahantu mu matora y'2015 bari bajuragijwe ubu no munsi rero mu mugambi twashyize imbere wo gusubiza hamwe abadasigana icyo turiko turakora kugira ngo turake twakwishyura ubwanyu hama ibiganiro twe twabivuga turabishyigikiye umugambi w'adasigana itona n'umugambwe wamye mushyira imbere ibiganiro hama mugabo kandi n'umugambwe ushyira imbere iyubahirizwa ry'amategeko twebwe tukavuga tuti twebwe abanyapolitiki nitwogira imyenda muvano y'ugushaka gukumirana kugira ngo tugire ibiganiro bizadushikana ku masaha y'2020 ariko kandi twabivugana navuga kandi ibiganiro turimo si ibiganiro bigiye gutangura hariho ibibazo twashyikirijwe twishyuye n'icyo kibazo kijyanye rero n'abo bavuga ngo bagiye muri kudeta twumvure zimva mu byo twuganira mugabo abo bantu icyo numva bose bavuga ni uko bemeza yuko icyo kintu kijyanye na kudeta cyabaye kudeta rero mu gihugu cy'u Burundi yavuga ati muri 2020 harabaye amakodeta mugabo twaraganiriye umushinjacyaha Frederike yavuga inyumvira nibaza ko ibihe ntibisa aho tugeze uno munsi na kiriya gihe ntibisa rero turaba mbega ubu uno munsi hari impande zibiri zishamiraniye hari abasirikare ba leta ariko bagwana n'abagwanyi hariya mbega ubu mu gihugu umuntu ntashaka kugenda abanyagihugu ntibaza ku mirimo baragenda ariko hari ikibazo cya politiki abantu bakivugana mugabo umuntu niyogira kudeta kugira ngo acavuga ngo ngize kudeta ko yanse ntegeza kuganira kugira ngo iyo kudeta yagomba kwishikana ku butegetsi ndabitse ndabikura mu biganiro icyo bavuga kindi umutumire yavuze ni ibirava ngo itona iri muri leta tweza mu muganga w'agasigana itona ntituri muri leta kuko nta majwi twaronse adutuma turonka abashikiranganji nta mushikiranganji n'umwe dufite muri leta icyo gatambere se mukuru w'igihugu ariho kubera amasezerano y'Arusha rero twe ntituri muri leta mugabo turemera ko
ikigogo cyacu cy'Uburundi kidakizana ibiganiro mugabo ntituganire nawe wowe se ushaka kononera igihugu ntambara ugira kudeta
ikamije
aje abo bantu turavuga tuti njo bamubye kuganira hama tumaze kumvikana ko baza baheze baze mugabo ntibavuge ngo nibo batangura kujya imbere y'abandi
yego muri kadi h'ijambo mushyana Frederic bamvuga inyumvira yagitavuze kidashikijwe nandi kumana na Evariste ndi kumana na Evariste na Leonara basa nabavuga rumwe mu majambo make cyane rwose mushyana nawe bamvuga inyumvira
sinumvise neza ikibazo ndahantu mugwamo
nagira mugihe muvuze ku byashikirijwe na Evariste Ndikumana na Leonara basa n'abavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe bakumvikana ikaba kaja mu biganiro Leonara akaba yavuze ko
urumva nanjye nibyo nshigikiye ntushobora kwirukana unaka ndamushaka wewe mwirukana kandi uri mu makosa nawe urafite amakosa wowe uri kuraca imanza ufite amakosa wowe reka kubera kuvuga ngo twumvi leta reka jyewe nshaka kuganira n'akananaka wewe uri inde kuko ibibazo biriho kandi ibibazo bihari ndashatse ntiyemere ko ibibazo bihari kuko ibibazo bihari tugomba kwicara tukabikorera umuti kuko abantu n'abadusaba ibiganiro kuva kera bagashyiraho abahuza reka abahuza bakorere rero hanyuma haza tubwira bati twebwe turakeneye ntibaze ama dukuri zondora mu nzira nkuko turiko turagwamega turiko turatangura ibiganiro biriho kandi abashaka kuganira bariho kandi amaze gutanga kuganira bariho bakeneye ko umuhuza atubwira ati rero mwese nimuze ngaha ndabakeneye kuko nibonye n'ijambo baguhaye akazi k'ubuhuza niwumviriza uruhande rumwe kuko leta n'urundi ruhande ruganira n'abandi n'urundi ruhande kiragira kuvuga ngo abareka nabo mbiriza gusumba abandi kuko bose babwirizwa kwicara nawe akavuga ati jewe uyu ndamwagiriza ibo natije ahandi namwagiriza ibi hanyuma bagafashanya guca urubanza tugatora umuti wo kubaka igihugu cyacu ndashyikiye bya bintu bavuga icyo nanjye kandi icyo nemera abantu ntibazi kurondera ibyicaro gukwiranira ibyo bakura muri ibyo biganiro nibemere ko bakurayo amahoro y'abanyagihugu ibyo basambwa rero kandi bemere bati dusambwa ibi kandi turabyemera ibyo byicaro n'iby'abanyagihugu abanyagihugu bagire akamaro kabo bagire ibibanza byabo kuko twatumye agenda kuvuga iteka ryiwe n'amahoro yiwe ibyo ni ibibanza by'umunyagihugu nawe w'umunyapolitike unana kubera iki ndashaka ko abarundi bose tujya hamwe tuganire hanyuma ijambo ritsinde ingufu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard muri we neza muzimye radio ni muzimye radio unanye ne mwashaka kubandanya ikiganiro zimye radio
yegome
urafite ikibazo rero cyumviro
yego nagomba kubaza ikibazo bamvuga nyumvira hari ikintu bavuga ko ari nk'ikinyoma bama bavuga ngo ibiganiro bihuza abarundi kino bavuga ko atari ibiganiro bihuza abarundi ni ibiganiro bihuza abanyepolitike b'abarundi kuko abarundi ubwabo abanyagihugu nta kibazo bafitanye nta mutumba uri kw'intambara avuga bati bagomba baba bahuze haboneka amahoro hanaha abaravuga yuko ahubwo bona bugaisha ukuri kuko kuva ibi bigitangura iyo bavuga ukuri ikibazo bafise ntibyari kugera aha iyo bavuga bati hariho imigambi n'iyi babona yuko kumbure badashobora gushika mu nzego bavuga ati aba bantu turabona yuko bitazoroha nyine natwe tujamo ngira ngo bagasigura neza icyo tuma nabo icyo bobafashamo mugabo jese nibaza yuko hariho umurundi w'ukuri umunyagihugu wabatwita abanyarucari baba bafitaniye ikibazo n'abandi kubera ibiganiro byagiye biraba murabizi yuko hariho amoko atahuza ureje sinumva rero ibyo biganiro bavuga ngo bihuza abarundi aba aribo bashamiranye abari ahubwo bavuga ati abanyepolitike nibo badahuza kuko ngene batwara ngene bosabikanye mugabo akaba aricyo bogenda basigura mugabo bakareka kutuvanga kuko twebwe ubwacu nta kibazo dufitanye
murakoze Richard reka duhe n'ijambo Jean Ndayizeye icyo kibazo mushyira nahe bamvuga inyumvira aracisha mu kanya arace kumwe na Jean Ndayizeye muri we neza
Mwateye ni mwaramutsa hondi.
Muri hehe ga Jean Daisy?
Muri Iowa.
Leta
Zunze Ubumwe za Amerika.
Yego me murafite kibazo murafite cyumviro.
Ndamukiriza batumire.
Barakumva duga kwijambo.
Yego me jewe nashaka guhagarara ahanini ku kibazo cy'ibiganiro bamaze imyaka n'imyaka baharirira ko cyo muri Arusha. Ico kibazo ndumva ko kizanye ibibazo biremereye cyane gose. Ikibazo aho kiri ngiki nta biganiro bikenewe kubera muri Arusha kubera ibiganiro byahereye mu Burundi kuko bivega Abarundi ubwabo mu Burundi nibo bazi ingorane bafise ni nabo bafise ibibazo ubwabo kandi uko babigiyemo byapfuyemo mwarabyumvise rero kuri jewe nashaka mpanure abo bantu baguma bavanga ibiganiro muri Arusha nta mushinga ntahe aca kuganirira mu rugo rw'uwundi mugabo mu gihe biba bitananiranye mu rugo rwiwe ibyo ntibibaho na gatoyi ku bijyanye n'abakeneye ngo kwitaba mu ibyo biganiro bavuga nta muntu n'umwe yitwa ko ari umukiriminari akeneye kwicarana n'abantu bariko barabitwarira yuko bakoze ibara mu 2015 ibyo ntibyigera bibaho na gatoyi hanyuma ikindi naco kubijyanye n'umutekano jewe kuva mu 2015 maze kuca mu Burundi inshuro zitanu nkidegembya hirya no hirya nta kintu na kimwe ndabona kinkorakora kumva z'umutekano muke nibareke kubesha Abarundi bibere ku kivi mu Burundi ngo umutekano ni muke ngo biraca bigacika ese ku isi yose haba na muri Amerika wuguruye televiziyo cyangwa amakuru bavuga yuko ahantu kanaka haba igitero none icyo gitero cyo mu Burundi bavuga cy'amagrenade by'abantu badafise icyo bakora birirwa batondera gutwara gatwe k'abantu batira ubusa nibyo bo kwirirwa bangatse igihugu cy'u Burundi mu makungu mbe mu bindi bihugu ko birirwa baratera nko mu Burayi mu Bufaransa hehe na hehe wewe ko batabivuga mugabo u Burundi ukaba ariko bwirirwa mu ndirimbo cyacitse ibyo bintu nibareke kwirirwa baratesha umwanya abanyagihugu bibereho mu mutekano mu gihugu kandi bahanure n'impunzi zahunze bareke kuzizirikira hariya ngo mu Burundi hamaho induru bazira ubusa cyari byo nashaka gushikiriza murakoze
murakoze Jean Ndayizeye mugabo nuko mwavuze ko abagirizwa kudetara abakriminele muri muba muri Leta Zunze za Amerika murazi ko umuntu ataragirizwa eka ubutungane butamukubita intahe mu gahanga aba akiri umwere gushikaho ubutungane buvyemeza ho ni Jean Ndayizeye nashaka rero tutangwe duhe ijambo mushaka ntahe bamvuga inyumvira ko niwe ahandi ni yabajijwe ikibazo nibaza ko telefone yiwe ifite ikibazo ariko ari mu rugendo nico gituma telefone iguma icikagurika ariko reka duhe ni ijambo Abere gashatsi agira icavuze ku byashikirijwe n'abashyanahe babi Richard na Ndayizeye Richard akabavuga ko abanyapolitike eka ari kibazo hagati y'abanyapolitike kuko ngo ari yakwiye no kuvuga kuri kuko ngo cyari kibazo c'amajwi mu matora akaba rero na Jean Ndayizeye arangije avuga ko ibyo biganiro bidakenewe n'ikibazo cy'umutekano ari cyose umutekano ari wose mu Burundi duga kwijambo mushika ntahe Abere gashatsi ku byashikirijwe nawe abashyanahe babi
ego murakoze kwishikirije nabo batumire abashinga nawe babiri nuko ubwa mbere no vuga ko ibiganiro mu Burundi sizabanyapolitike ni n'abanyapolitike mugabo abanyapolitike ahanini baba baserukira abanyagihugu ngaho rero twakumva neza yuko ibiganiro by'abanyapolitike twebwe turongo imigambo tuba dufise abanyagihugu inyuma yacu ibiganiro rero burya abanyapolitike batumvikanye n'abanyagihugu birabashikira ariko icyo noshigikira ni uko twebwe abanyapolitike tworeka kuruhisha abanyagihugu tukaganira cyane cyane turarisha ingene twatunganya amatora y'2020 kuko dusigaje imyaka ibiri rero ntituze ngo duteganye imitego hama ikindi twobona ni uko ibihe byakahishe n'uno munsi bidasa koko jewe ndemeza neza ko navuga ngo byose birera de mugabo nokwemeza ko mu Burundi nta ngwano ihari n'izo twari duhitiyemo umunyagihugu amasekiteri yose y'igihugu abafunksiyoneri bose n'abanyagihugu buraca bakaza ku mirimo hama bagataha amasanganya araba kandi birababaje ngira ngo leta ngaho rero yokora ibishoboka byose kugira ngo ishobore gucungera umutekano w'abanyagihugu rero aho navuga ko ibiganiro by'abanyapolitiki mugabo n'abanyagihugu bica bibafasha kuko eto nitwumvishika kumvira kumvishana kuri federute izo dushikana ku matora y'ibihumbi 2020 n'abanyagihugu bazotora ko rero ibiganiro kuwa kabiri avuga ati ibiganiro nabyo ntibikenewe kuko byose bimeze neza oya ibiganiro birakenewe kuko nibaza ko n'amakarere n'aya makungu yabijemo kukubera hari ibibazo mugabo kandi icyo ngaruka ko mvuga nuko abaganira d'abord baramaze kuganira kuko tugeze ku ntambwe ishimishije kamane tuhabye tugatugurura ku buryo abo bahagiriza bakurikiranwa n'ubutungane igihugu cyacu Burundi n'igihugu cikukiye twavuga tuti kudeta abagize kudeta twemera abagato numva bemera ngo nibaje mu biganiro nejoro rero umuntu azoca atunganya kudeta hama ace ikunze atari igihugu yase ace avuga ngo gira ibiganiro n'ese iki gihugu cyacu Burundi kizaba kiriho kija hehe aho rero niho hari ikibazo kudeta turayizi mu 1993 harayigize bica umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mujya abantu bagize ingorane n'abanyagihugu n'abanyagihugu inganda zaratikiye kuko abayitunganije ntibavuye baza gucungera umutekano w'abanyagihugu batari bazi nuko iyo kudeta iri kurategura natwe mu muganga wahita afite amafoto atuvuga tuti hasigwa imbere ubutungane kandi abo bantu ni si benshi nibasanga atakiri bakurikirana baheze baze baganire n'abandi hama habaye bari zirezire reka twebwe twamaze gutangura kuganira n'icyo kibazo kije mu byo tuganira nawe hahise bitwaye
ndabona na telefone iyo umushana yibamvuga inyumvira ibibandanya kugira ibibazo ko nkuko twabivuze ari mu rugendo ashobora kuba ari mu bya vyuma zunguruza abantu ivyo bita train nibaza ko turabandanya ku murongo ariko mu kanya ndabona dusigaje iminota 10 twamubona arishobora kuba ibibazo byabajijwe na Richard na Jean Daizeye ariko muri aka kanya turi kumwe kandi n'undi munywanyi Claude mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hega Claude akazina k'ikirundi
nduwayo
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni kibazo cyangwa igitekerezo baraza kunyishyura atumire
yego
kujya niyumvira ku byerekeye ibiganiro nimba ibyo biganiro biri ko biraba nk'uko byatumiwe n'umuhuza nibaza ko ibiganiro atawe byokumira ibiganiro ni iby'abarundi bose atanumwe byokumira atanze kuvuga ngo abagize kudeta jye nibaza ko uyu yaserukiye ni Albert Gashatsi nibaza ko abagize kudeta mu Burundi yaba hariho ubutungane nibaza ko bagoye kumenyekana abagize kudeta nibaza ko ari abo bagashatsi ariko batwara igihugu bidakurikije ibwirwa shingiro ngo nibo bagize kudeta bwa mbere n'andi n'abashatse kugira kudeta aribyo biyita kubera abagiriza abo bandi barakwiye gutumirwa mu biganiro kugira amahoro aboneke nk'uko umushinga nawe wavuga inyumvira yabivuze ni bibaza ko atanu umwe atatumirwa kuko nawe nyine arabizi ubanza yari yarakiriwe kandi n'ubu ntibwaribagiranwe mu isanzwe yaba byashoboka mu Burundi hari hakwiye guhana abantu bose bakoze ibyaha iyo yaba byakunda bohanye abo bose bakoze ibyaha hama igihugu kigatwarwa n'abantu atatu bagirizwa abantu bose bavuga ngo hari amahoro mu Burundi nibaza ko y'umuntu amerewe neza akagenda agatembera kubera we batangorane mu bw'abanyagihugu birirwa bara hamaze gutonde ngo barenga 2000 n'abandi bahohotewe nibaza ko Albert Gashatsi adakwiye gutamba ku mubyimba ku bantu uvuga ngo ugihugu amahoro hari abarundi 2000 hafi igice cy'umuriyoni cyahunze igihugu gashaka kuvuga ngo hari amahoro ubu abo bahunze nk'ubu mwumva ko nta matwi bakeneye bumva reka adakwiyamamaza ntiyari abakeneye ubwo bazo bamutore ubu mu 2020 niba batarahunguka azoronka amajwi angahe
murakoze Claude nduwayo mugabo ikibonekeza nuko ubu ucufata ugafati ugahindura ibintu ukavuga ko Gashatsi Abel nta hantu na hamwe tumva yagirizwa haba batavuga rumwe na leta cyangwa bavuga rumwe na leta ko yoba yagize kudeta aho nibaza ko uri kwitiranya ibintu Claude ushaka kuvuga ikibazo na gashati mugabo ibyo si byiza kuri radio reka duhe ijambo kandi Jean de Dieu Ndikumana
ndabumva
muri he Jean de Dieu Ndikumana
yere munare cyitoki
murafite ikibazo mafite cyumviro
iki ibazo nagomba kubaza ni iki kiganye ni iki kiganire bera mu Tanzania
yego
arageza muhuza avuga ko ibiganire mu kwa gatandatu abikorotira hanyuma bikaza mu Burundi lega byagenze gute kugira ngo ntibibandanye kugira ngo abice bihagarara ndego ubigize lega ko n'igihe atumirwa hanze muri Janani uri kwakubera muri Amerika kwa tigatye waze gusigura ibyo Burundi nyene bimeze cyagiye wumva kwa batumwizera ngo ariko aratunganirize Burundi abarundi gani ndo nibabiri cyo yero mu Burundi nuko biriko byagera mu Burundi kuko hanze ntacyo tujye waga tukura yo tudango hari cyo twiteje kuri benza mu mukaka
murakoze Jean de Dieu kufitimbe mushikirije reka tumwe ijambo mushantaye ya Berga Shatinda bona telefone ya Frederic Bamvuga inyumvira ikigoranye gatoyi nibaza ko turabandanya ndabona dusigaje nk'iminota nk'itanu ariko reka tube turaha ijambo Berga Shatinda yagira ico avuze kubishikirijwe na Claude Ndwayo hamwe na Jean de Dieu Ndikumana
nagira ngo kwishikirije na n'umunye wanyu Claude kage yagaragaje ku nifatira mu gahanga n'uburenganzira bwiwe ariko twebwe no tuvuga tuti mu Burundi ahandi ko ndavuga mvuye mu Gyarusera ndi Bugarama yaba umuntu yabona amafoto ingene abantu bicaye Bugarama ngira ngo nibaza ko ntawe turiko turatamba ku muvimba kuko natwe turi mu gihugu turi mu gihugu ntitwonezerwa no kigo gusaba turimo intambara mugabo twebwe icyo twemeje mugabo adasiyanisona tuzira gushikuza abo bene wacu bari mu buhungiro twama twashikirije ko butahuka mukumbure hariho abikiranya ibihe biheze naho tugeze andi cyo nicyo kibazo dufite ngaha mu Burundi ugashaka gufata igihe cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ugatikigereranya n'uno munsi mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi harabaye ibibazo mu Burundi Bujumbura n'ahandi abarundi barahunga igihugu mugabo uno munsi nk'uko kasande yabishikirije hariho intambwe iboneka amahoro n'umutekano turabona ko hariho intambwe iboneka naho rero ikibabaje ni uko hari abanyapolitiki hariho kumbure n'abanyagihugu bavuga nka Claude bagomba umengo bagomba gukamisha ko abo barundi bahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ahubwo boguma mu buhungiro kuko burya barundi bose bo umurundi ahunze mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari ko harategwa amagrenade hari ubwicanyi hari manifestasiyo n'ibindi wewe novuga ko ishusho imaje yarafise icyo gihe ari mu buhungiro n'ubu niyo afise twebwe abanyapolitike tuciye tuguma tuvuga imvugo mbi ikokeza yuko mu Burundi bicika uwo murundi ntabwo kigira yumvira guhunguka rero tugerageza tuza turavuga ibintu uko biri cyane cyane twumve yuko dutegereza kwitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na rero bavuga ngo kuntora twebwe mu bwanwa dusiyanetana tubanze tuvuga ukuntu uko biri hama uwari umunywanyi ari mu gihugu ari nyuma y'igihugu amajwi azoza hanyuma mugabo tureke guhahamura abanyagihugu kujyanye n'uwa kabiri avuga ibiganiro ati yemwe twebwe umuganga w'adasiyanetana tuvuga tuti byari ibiganiro byabereye mu gihugu twarabyitabye ibiganiro bera hanze turabyitaba kandi ibyo biganiro byoba amagiriranire kuko ibiganiro bya mu gihugu ntibyitabwe n'impande zose hari abanyapolitiki bari hanze bashaka kuza ngaha mu gihugu
ijambo rya nyuma
ibiganiro by'inyuma y'igihugu bikenewe
reka duhe ijambo rya nyuma n'izigimana muri we neza n'izigimana
amahoro cyane
muri hehe
ego je ni pfunye n'izigimana jo rifite nka ndi gucumbura mu Burundi
akabazo kagufi umwanya wagiye ufite umunota umwe
ego sakarazo nayo mfite icyo navuga ku banyapolitiki bamwe bamwe bari hanze y'igihugu na cyane cyane ariko mbabazwa na bene wacu baguye mu buhungiro bariko baramerwa n'andi mu buhungiro kubera hariho abanyapolitiki bamwe bamwe bafise imvugo mbi yo kugumura mbere yo gutera ubwoba bigatuma na bamwe bamwe urazi yuko hariyo abene gihugu abanyagihugu batari bake bahunze igihugu kubera ibihuha aribo n'ubu gushikisa n'isogonde bavuga bati mu Burundi biracika biracika bagatuma mbere n'uwari yarahunze atagira agatima ko guhunguka nagira mvuge ku byerekeye ibiganiro n'ukuri
amasegonda cumi
Ego ibiganiro cyose mbona ko byobera hanze y'igihugu nibabizane hano mu Burundi tuganire nawe uwagize kudeta no kuri ntakwiye kuje mu bitaramira kuri gukubita intwari gukubitwa intwari mu gahanga kugira ngo dusezerere ico caha reko kamere mere yuko bamwe bamwe bamubongera kuronka ubutegetsi
bw'igihugu Imana turagushimiye cyane rwose ku cyimvira umushirije turagushimiye mushantahe abere gashatsi ku byimvira mushirije namwe turabashimiye namwe mushantahe Federico Bamvuga inyumvira ku byimviro byiza mashikirije turashimiye n'abanywanyi wa radio ijwi rya Amerika twadushimiye na Nelson ya dufashije mu bw'ivyuma na Fatukarara yegeranije ikiganiro turabashimiye mwese cyo timwa duteza amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese